tubashimiye ko muzindutse murumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isanira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi niko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Mu mpera z'indwi twari dusozereye ishamwe rya bamwe mu Banyarwanda ba muri Canada, Congrès Rwandais du Canada, ryarakoresheje ikiganiro mpaka ku myaka 30 iheze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye.
Twari ukureba imyaka 30 ishize n'amahano yabaye mu Rwanda n'ukuntu abanyarwanda twafatanya kureba n'iki byatwigishije.
Uni Pierre Ninamubanzi aserukira ishyirahamwe Congrès Rwandais du Canada. Mujya nino ku isi intagondwa zitira idini rya Kiisilamu ziganje igitero co cahitanye abasirikare ba Burkina Faso 107 twayiteguye ku mugabane wa Afrika. Kandi umugambi wa Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo warayiwemeye kuja mu nama nshingamateka. Ayo makuru yayo nyene twategekanije mu intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ibihugu n'amashirahamwe bigera kuri 90 vyategetse Uburusiya kuva bimwe mu bice vya Ukraine. Idonido ni mukanisasi. Amakuru yacu tuyahere kuvya umutekano muri Afrika. Habagwanyi bishami ry'intagondwa z'umurwi wa Al-Qaeda witira idini rya Kiisilamu ryitwa Jamaa Nusrat ul-Islam al-Muslim biganje igitero bemeza ko cahitanye abasirikare ba Burkina Faso 107. Ishirahamwe nyamerika Sit Intelligence Group rikurikiranira na hagufi amakuru ajanye n'imigwi y'iterabwoba. Rivuga ko ico gitero umugwi wakigavye kwa kabiri w'indwi iheze mu karere kitwa Mansira kegeranye n'umupaka Burkina Faso ihana na Niger. Ishirahamwe nyamerika ribandanya kuvuga ko abarwanyi b'uwo murwi bigaruriye ako karere ka Mansira. Leta iramutswe abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Burkina Faso yase kugira ico ivuga kuri ano makuru yagiye ahabona ejo kwa Mungu. Aya makuru asohotse mu gihe mu ndwi iheze hari amavideo yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ikambi ya gisirikare yo mu karere kavugwamo ico gitero ikikujwe n'abagwanyi hamwe n'ibisasu biremereye. Muri ayo masanamu harimo kandi ayerekana abasirikare indwi ho muri Burkina Faso bari bafashwe bugwati n'abarwanyi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukeshe no nkuru ntiryabashije kugenzura niba koko abarwanyi bari muri izo video arabagavye igitero co mu ndwi iheze. Ibitigiri by'abasirikare ba Burkina Faso baba baraguye muri ico gitero bikaramukavyemejwe ko ari 107. Iki gitero kizwakiri mu bihitanye abasirikare benshi muri ako karere kageramiwe n'imirwi y'iterabwoba irimwo yishamikiye kuri Al-Qaeda na ICC. Tukivuga ku vy'umutekano muri Afrika, umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ahamagarira indongozi za Republika Demokarasiya Kongo na Makungu gukora ibishoboka vyose intambara hizingamitse intara ya Kivu ya ruguru n'ubuseruko bw'ico gihugu igahera burundu. Mu gisabisho ciwe ca Angelus cejo kwa Mungu, Papa Francisco yasabiye amahoro ibihugu bitandukanye birimwo Ukraine, Israel, Palestina, Sudani, Myanmar, ariko vy'umwihariko avuga ko Kongo imuhangayikishije.
Gli scontri e massacri compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali.
Muri ico gisabisho Papa Francisco yavugiye mu kibanza citiriwe Umweranda Petero aha ariko agira ati amakuru y'ubwicanyi bubabaje bubera mu seruko bwa Kongo abandanya kudushikira. Ndasavye nshimitse indongozi zo ku isi yose n'iza Kongo gukora ibishoboka vyose kugira ngo urugomo ruri muri Kongo ruhagarare. Ndasavye nshimitse ko abasivile bakingirwa
per la cessazione delle violenze e per la salvaguardia della vita dei civili.
Papa Francisco muri ico gisabisho yabandanije kuvuga ko abariko bagwa mu ntambara za Kongo barimo abakirisu ari abamaratiri.
Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei. Sono martiri.
Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco agize ico avuga ku mutekano wa Kongo nyuma yuko abagera kuri ndwi baguye mu gushamirana kwabaye hagati y'abiyerekana n'abajeje gucungera umutekano ku munsi wa gatandatu. Abakoze iyo myerekano yabereye mu gisagara ca Butembo bayikoze biyamiriza ibitero bikekwa ko bimaze iminsi bigabwa n'abarwanyi b'umurwi wa ADF yitirira idini rya Kiisilamu mu bice bitandukanye vya Kongo. Ivyo bitero birimwo ico mu ndwi iheze cahitanye abarenga mirongo ine bo mu kigwati citwa Maikengo nico mundwi yindi yabanjije iheze cahitanya barenga 80 wo mu ruseruko bwa Kongo. Ejo y'America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandenye n'amakuru tubafitiye dutandukire ubunaho ayavugwa mu vya politique duhereye muri Afrika y'Epfo. Umugambwe umukonto we sinzwe wa Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu watangaje ko wemeye kuzoja mu namashinga mateka nshasha ku munsi wa gatanu. Umukonto wari wanse kuja mu namashinga mateka uvuga ko umugambwe ANC w'ivya amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Kuri uwo munsi wa gatanu naho president Cyril Ramaphosa yatorewe manda ya kabiri biciye mu matora y'abashinga mateka. Umugambwe umukonto we sizwe wavuze ko wahisemo kwinjira mu runani rw'imigambwe mito mito itavuga rumwe n'ubutegetsi irimo uwitwa AFF na UDM kugira ngo ushore guhangana neza na ANC hamwe n'iyemeye kuja muri leta y'umwe iyo irimo umugambwe DA uguriyemo abazungu. Umukonto we sizwe wa Jacob Zuma ubandanya kuvuga ko wemeye kuja mu namashinga mateka inyuma y'impanuro wahawe n'abawuburanira kandi ko kuba wemeye kuja mu namashinga mateka bidasigura ko uhevye kuzobandanya witwarira ANC muri dosiye y'amatora wemeza ko waranzwe na Twasorobo. Umugambwe wa Jacob Zuma yahoze atwara Afrika y'Epfo waje mu kibanza ca gatatu mu yarose amajwi menshi mu matora yo mu kwezi kwa gatanu ku bibanza 400 biri mu namashinga mateka ya Afrika y'Epfo. Umugambwe umukonto we sizwe wa Zuma uzofisi ibanza 58. Umuvugizi wo mugambwe akaba yabwiye amenyesha makuru ko uko umugambwe wabo wagiye mu runani rurimo imigambwe yanse kuja muri leta y'umwe bizotuma ugo runani rugira ibice 30% by'intebe ziri mu namashinga mateka ya Afrika y'Epfo. Umugambwe wa ANC twibutse ko wahisemo inzira ya leta y'umwe inyuma yuko vyanse ko uronka amajwi awufasha kugira ubwiganze mu namashinga mateka biciye matora yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Tukivuga ku vya politike kandi abenshi mu ndongozi z'ibihugu bitabiriye inama ya mbere yagutse yukuraba ingene intambara imaze imyaka ibiri iri hagati y'Urusiya na Ukraine yohera burundu. Baraye basavye ko Ukraine isubizwa ico ibise ubusugire n'ubwigenge bwayo. Itangazo risozera iyo nama yamaze iminsi ibiri iri kubera muri Swiss muri rusangi ryategeka ko uruganda rw'ubumara bwa nucléaire ruri ahitwa Zaporizhia Urusiya bubwirizwa kurusubiza umino ya Ukraine gwegukira rugakora amategeko rucungerewe na Ukraine imfungwa z'intambara n'abasivile ba Ukraine bafungiwe mu Burusiya bose bakarekugwa. Abana ba Ukraine barenga 200,000 banyurujwe no Burusiya bagasubizwa iwabo bidatevye. Ibihugu n'amashahamwe vyasinye iryo tangazo vyamiriza bitarya umunwa ico vyita umukenyuro w'Urusiya bukangisha ibigwanisho ruho nyanganda. Izo ndongozi zavuze kandi ko kugira ngo amahoro agaruke burundu muri Ukraine Uburusiya bubwirizwa kuzogira uruhara runini mu biganiro n'amanama bigiye gukurikira inama yo mu Buswisi. Ibihugu vyitabiriye iyo nama muri rusangi vyarenga 90. Urusiya ntibwatumiwe, Ubushinwa nabwo bwanse kubyitabira buvuga ko butoza mu biganiro bitatumiwemo Rusiya. Nao president w'Urusiya Vladimir Putin atitabiriye ivyo biganiro yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuja mu biganiro vy'amahoro ariko kugira ngo kibijemwo ariko Ukraine igirizwa kubanza kuva ningabo zayo mu ntara zine Rusiya bwigaruriye kandi kavavanura n'ishamwe ryo mu bihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN. President wa Ukraine Vladimir Zelensky ahanawe agacagira ati igihe cose ingabo z'Urusiya zizoba zitarava ku butaka bwa Ukraine nta biganiro vy'amahoro bishoboka. Zelensky majambo yiwe yumvikanishije ko Urusiya busa nk'ubusaba kwigarurira Ukraine imbere yo kuja mu biganiro ati ntibiteguriye na gato gufata inzira y'amahoro. Ku bihugu birenga 90 vyari muri iyo nama ivyababa 80 nivyo vyonyene vyashize umukono ku itangazo risozera iyo nama. Arabia Saudite, Brazil n'Ubuhindi biri mu bihugu bitasinye vyemeza ibiri muri iryo tangazo. Ejo y'America ano makuru yose mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mwongere ndabahe ikaze mtute bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Makuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahereye mu Rwanda mu mpera z'indwi twari dusozereye ishami rya bamwe mu banyarwanda bo muri Canada. Congrès Rwandais du Canada ryakoresheje ikiganiro mpaka ku myaka 30 iheze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye. Mugenzi wacu Team Ishimwe yavuganye na Pierre na Mubanzi aserukira iryo shirahamwe atangura mubaza ico ikiganiro bakoresheje cari kigamije.
Intego yacu kwari ukureba imyaka 30 ishize n'amahano yabaye mu Rwanda n'ukuntu Abanyarwanda buri mwaka tugenda tubyibuka mu kwezi kwa kane dukoze mese yo kwibuka wa gatandatu igihe indege ihanuka kuko ariho byatangiriye tunafata icyemezo cyo gukoresha iki kiganiro kugira ngo Abanyarwanda baba hano muri Canada n'inshuti zacu zikunze gukurikirana ibibera mu Rwanda twafatanya kureba nyuma y'imyaka 30 ishize aya mahano abaye niki byatwigishije niki byadufasha kugira ngo Abanyarwanda bahereho batangire kubana neza mu mahoro bafate n'ingamba zo guhagarika ubu bwicanyi budashira.
Birumvikana ko ari ikiganiro kivuga ku mateka ndetse na politiki bivanze. None abakitabiriye ibyo baganiriye mwabonye bahuriyeho mateka y'u Rwanda n'ibi.
Twari dufite abadufashaga kuganira batatu harimo umunyamakuru w'umwongereza akazi witwa Michaela Long yakoze ubushakashatsi buhanitse ku rupfu rwa Patrick Karegeya muri Afrika yo hepfo, ariko hari n'izindi mfu zidasobanutse yagiye areba adusobanura n'ukuntu yatangiye kubitekereza yumvise ukuntu umuntu wari ukomeye nka Karegeya akuriye ubutasi bw'u Rwanda hanze bamwishe nk'uko bamwishe kuriya. Ubwo hari n'umwarimu muri Université Duke University muri Caroline du Nord witwa Stephen Smith yahoze ari umunyamakuru wa Liberation, ikinyamakuru cyitwa Liberation mu Bufaransa n'icyitwa Le Monde, akaba yarakurikiranye cyane intambara yo mu Rwanda kuva igitangira muri 1990 kugeza bica impunzi muri Congo. Baravuga ati njyewe ndeba ibyabaye ntabwo ngendera ku marangamutima. Hanyuma wa gatatu yari Paul Rusesabagina, abantu bose bazi yatuganirije ukuntu yafunzwe n'ukuntu mbega igifungo cye cyari kimeze, ku buryo mbega wumva rwose bubabaje cyane abantu, ukabona mbega muri sare harimo ndavuga mu Gifaransa emotion.
Wowe Pierre Nkina Mubanzi, niba abo bantu bose uvuze bitabira ikiganiro hari ibyo muhuriyeho, hari ibintu mubona kimwe, nibiki bavuze ukabona mutabyumva kimwe cyangwa se ukabona hari aho mutandukaniye mu myumvire?
Urebye ibyinshi tubyumva kimwe, kuko urabona nk'ibyo by'ubwicanyi Michaela Long yavugaga. Hano muri Canada dufite ukuntu ingoma ya Kigali yohereza abantu nk'abanyeshuri, ariko atari abanyeshuri nyabo, ari abantu baje nko kureba ukuntu abantu bita opposition cyangwa barwanya ubutegetsi mbega bakora uko babaho kugira ngo bashobore kubagirira nabi, ku buryo hari n'ikiganiro cyahise hano kuri radio kana rwose umunyeshuri kazi yivugira ko yoherejwe kuneka mbega aba kutuneka kugira ngo amenye uko dukora ibyo dukora kandi ko atari we wenyine. Ubwo rero urumva ko icyo tugihuriyeho Stephen Smith umwarimu wo muri universite nawe we akora ubusesenguzi. Uyu muntu akoze ubusesenguzi rero mushobora kumvikana cyane mutumvikane, nk'ubwo we hari abavuga bati ese twabigenza dute kugira ngo dushobore guhindura ibintu mu Rwanda haba ubutegetsi bubereye abanyarwanda bose. Aho ngaho ntabwo abantu bose bahumvikana, urumva ari nk'abavuga bati twebwe wenda dufite nk'ingabo nibyo tubona bariya abanyakigali bumva, ariko ugasanga twebwe benshi twe twikundira ibintu bigendera mu mahoro. Naho nko ku bya Paul Rusesabagina akavuga ati njyewe nanga intambara, ati nubwo nkunda kurwana nkunda kurwanisha amagambo.
Mu muryango wanyu abanyarwanda bujuje imyaka 30 n'abari munsi yayo, mubona bakwibanda kuki kurusha bakuru babo muri iki gihe? Ubwo ndavuga urubyiruko.
Icyo ni ikibazo cyiza cyane, kuko abana bafite imyaka nka 30 n'abari munsi yayo usanga ibyabaye babyumva nk'amateka, usanga bo batumva ukuntu abantu bashobora gupfa ko badasa, nko kuba umuntu kumva kuri umuhutu undi ari umututsi ntibumvikane ko babana neza ntibabyumva. Bo rero bumva urwanda bashaka ari urwanda abanyarwanda bose babamo mu mahoro kugira ngo atezwe igihugu cy'imbere kandi natwe numva ari byo tugomba kubatoza
ariko ibyo ngibyo nubwo uvuze ko abana byo bashaka ariko n'abantu bakuru bisa nkaho byabananiye kuko niba mukora ibiganiro nk'ibi ngibi nuko hari icyo mushaka kumvikanisha wenda ku rubyiruko ariko no ku bantu bakuru mubona ibyo mwifuza kugeraho kugira ngo mwongere mukuze abanyarwanda niba ariyo gahunda yanyu mubona bizagerwaho
bizagerwaho kuko abantu bose bumvaga bavuga bati nyamara tugomba kumvikana kugira ngo tugere ku kintu nk'uko Martin Luther King yajyaga abivuga ati mugomba kubana nk'abavandimwe mu mahoro n'ibitabo byo muzashira mwese nk'imbwa
Pierre Nkina Mubanzi ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika
mwakoze cyane
Ijwi Amerika mu Burundi naho ikibazo c'ibitoro kibandanya kuvugisha benshi mu ndwiheze umukuru na mashinga mateka yasabye kuhojaho igihano c'urupfu kubakinyegeza yongera gabisha aho yagiriza ko baje kukidandaza mu bihugu bibanye birimo u Rwanda no mu gihe ikena gitoro ririko rigira ingaruka mbi mu nzego zitandukanye no banyagihugu muri rusangi barimo abantu bo nikora umenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye aradusomera ino nkuru Ijwi Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi
Kuva mu ndwiheze kuronka imodoka rizunguruza abantu zibakura mu makaritiye hezi kabatwara mu gisagara canke zikibakuramo basubira mu mihana yabo mu makaritiye mu muzi w'ibuye Ana isoko ryacu ryaciye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu karitiye y'icenda mu Ngagara aho bita kwa komine haboneka umurundano w'abantu cane cane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye ikibunguruza hari abagira amahirwe bakaronka imodoka zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu Umwe wese arihisha uko ashatse nta umenye icyo yisunze hari n'igihe batombora hagacikamyo ariyo batazira harusakumba kuko itwara benshi kandi igasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe Iyo nayo kwihurira si uwari we wese ku bakenyezi n'abariko barakura ntibiborohera hari abo biba ngombwa ko babaterura abadafise amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahaha amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo riraba kuko bahatambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushika iyo baja n'amaguru kuko atabyizigiro bafise nk'uko mu modoka ihabibunguruza hari n'abahitamo kugenda bararirimba kugira ngo bitere intege bagira bati
itike yacu dukubita mu ndirimbo y'Imana babanje tuva mu buterere bamaze kuva mu buterere
Nubwo harabibaza ko baborewe aba basore bavuga ku Imana ari bashoboza kugenda ugo rugendo rwo kuva muri zone ya Buterere bagashika mu gisagara n'amaguru.
Twamara Mike ariko twari ndi muri umwami wacu. Twabandeje ari kwapirira ibanye kwatwe tutuse niyo tugiye kandi ngo atari we nti twakwifara nkari aho ngo tushobore kugutsina tutari kumwe no umwami wacu. Akarire mu yoka gaterana nyene washimitse.
Uko kugenda n'amaguru ku buri modoka zibunguruza harabavuga ko bibononera akazi kabo kamisi yose kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodokari kurindirira igitoro ku mastasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mu ibarabara yidoga avuga ko yahora gaburira umuryango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe
umudandaza mfuno n'isamo mari mantazi ibintu by'ifari kandi n'ifari yaduze kubera Muga nk'ubu mazimbwi yose ntakora kubera imodoka ari yanjira hagaze. Fisa abakozi uri kurakoresha. Hanyuma kurarya. Uri kurumva abana bariko bariga. Bararya cyakoze.
Harababona ko ikena gitoro ryiza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu. Uyu mukenyezi abona ko abana bo mu ibarabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe bayabaye.
Nubwo ikibazo c'abana bari mu ibarabara ari kirenga, amandi buca bagenda kubera ntazorara ubusa kabiri, gatatu. hamangwa cyo kwishura zashaje mu barabara umva ko ari kibazo kitoroshye ibi byose ni ngarukambi itegwa ni gitoro igitoro kitariko kiraboneka ubu nta muntu akiduga ngo aje wabo mu rubanza hageze naho tubura ni modoka zitujana guhamba bacu bavuye fatari ngora
abanyigihugu batakambira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose igitoro kikaboneka habagasigara bahanganye n'izindi ngorane
none ko ari umubyeyi natubereho muri byose ibi bitoro narabe ingene abanyagihugu twoshobora kwideplasa kandi tukaronka n'ingene turera abana bacu kuko tworeka abana baja mu ibarabara umunyeshuri bari mu bibazo atafunguye sasi ntafungure mwijo ejo bukeye ntaja kwishora n'abana bacu bagiye kuba bande
dusabe ko igitoro cyoboneka kugira ngo abantu bitworohere kwiyunguruza yaba abato bato yaba n'abakuru twese muradufise ingorane y'igitoro tugora kwiyunguruza twese
umwige Magistrene Nishimwe na wene arasaba leta ko igitoro cyoboneka kugira ngo ugware kagwihanga iyi mirimo kubera kamo k'umukuru w'igihugu nirukorera uhomba
leta twa isaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usivye ko ari ikibazo kuri twese nibaza ko byoba byiza kwese turonse kuno twiyunguruza kandi tugashika kwihangiro ryacu muko leta yabidusavye
ikenagi igitoro horira amazi imyaka ibiri renga ico gihe cose umuyobozi mukuru w'ishira hamwe Regidezo rejejwe kwinjiza igitoro mu gihugu aramaze kuvuga yizeza ko ikibazo c'igitoro cakemutse ariko amaso y'abanyagihugu agahera mu nzira hakirindiriye hagataho abategetsi b'igihugu ho bavuga ko ikibazo c'igitoro kizohera ariko habonetse iby'igihugu kidandaza hanze yacu mu mafaranga y'agaciro aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ibyo bidandazwa byo kwinjiza amafaranga y'agaciro canke nimba ize yaratanguye kubicuruza ikabirindiriye kwagwira inkuru tuzobandanya
ijwi rya Amerika Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu n'umwanya w'imikino na sport turahera mu Burundi aho umugwi wa Rukinzo waraye utwaye igikombe citiro umukuru w'igihugu utsinze Flambeau du Centre ni igikombe cya mbere uwo mugwi utwaye inyuma y'imyaka 8 ushitse mu cyicaro cya mbere inkuru ya Desire Hatungimana ikigari mu Rwanda
Edine Bibona niwe yahaye uwo mugwi w'igipolisi cy'u Burundi igikombe cya mbere kugitsinda yatsinze mu mwanya wa gasunuzo munota wa 94 ku kibuga ingoma igiteka ku mugwa mukuru wa politiki ni mu gihe Flambeau du Centre yakinira imbere y'abakunzi bayo yanganye igitsindo kimwe ku kindi na Rukinzo kugeza kuri uwo munota Mibura Bobakara amenyereza uwo mugwi ntiyumva ibyamushikiye
ndagiyewe cyane kuko ni bitangaza imari hore ntabyo yaniteze
abandi bashimishijwe n'iyo ntsinzi n'abakunzi b'umupira w'amaguru ba mu gisagara cha Bujumbura bamenyeshejwe igihe Amerika ko kubona uno mwaka Burundi buzoserekirwa n'imigwi ibiri yose mu gisagara cha Bujumbura ivyaheruka haraheze imyaka 5 ari vyo kwishimira bati ibikombe vyagarutse kwa banyiravyo
karakanyamuneza ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cha Bujumbura igihe nticari gito tubonye ibikombe byose bikinigwa muri championa y'u Burundi bigenda mu migwi yo hagati mu gihugu Yuma kayira kanyamuneza ntikashobora kubura reka tugiye mu cyizere cyuko umugwi wa Rukinzo na Vitaro bize duserukira neza zigashika kure mu nkino mpuzamakungu bazokina baserukiye igihugu cy'u Burundi
ubu rero ni ikintu gihambaye cyane ikintu gihambaye ni ikintu cerekana yuko urya rutuburu rwagora rero sumbi zose abanyabujumbura urabona ko babyijukiye kandi urabona ko babishaka kandi ubundi nizere neza yuko n'ibindi Bujumbura bizohora biza tu kuri kwandi hakera
mu gihe karakanyamuneza mu bashigikiye Rukinzo wari mu babaro ntangere mu bakunzi ba Flambeau du Centre umugwi wabo utsindiwe mu nkino za nyuma inciro zitatu umenyeza uwo mugwi Jean de Dieu Rukundo amenyesha ko babuze amahigwe agasaba abakunzi babo nyabona kutadehukirwa
bakomeza kwihangana ikibazo cibiye peut-être n'umwatsi nzuro munsi nawe aramaze byazitakaza natwe dizera ku igihe cyacu kizoshika imana ikatwibuka natwe batangaza zose turatsinda amafinali kuko turatwashikamo n'itsinda kora washitse n'icyo nico kwishimira dimpa
Icyo gikombe Rukinzo yatwaye gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika mu migwi yatwaye ibikombe wabo Mibura amenyesha ko bagiye kwiyubaka kugira bazoseruke bakomeye
utugiye kwanza kwicara hasi turabe abakinyi bacu batangira dufise ku grupe nziza tubashire hasi turabe amahirwe make twokengera twovugiramo tubongeremo abaje gutegura umugwi kuko sibyoroshye bwe bwo n'ibihugu byo hanze usanga ateka ibyoroshye rero tuzogerageza turabe ko twarengana kwanza intuze ya mbere ingazi ya mbere bya turabe ko twoshimire gusumba uko byagenze bwa mbere
ubwo rukino rwa nyuma rwari rwatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Vaste Ndayishimiye ni nawe yashikirije igikombe kizigenza uwo mugwi w'igipolisi akikujwe n'umushikiranganje w'inkino Gervais Abayeho na Alexandre Muyenge arongwe ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze duce twandaniriza mu Rwanda aho kwa gatandatu windi twaye dusozereye habaye igikorwa cyo gutaha mu buryo bw'agatekanyo Stade Amahoro ivuguruye Jean-Claude Munyandinda yari yishikiye aho vyabereye
ndirimbo z'ibihozo ziririmbirwa umukobwa ugiye kurushinga mu gitaramo cyitwa umuhuro mu muco gakondo w'u Rwanda ubuyobozi bwa siporo mu Rwanda bwahisemo gusanisha iri zina ry'umuhuro n'igikorwa cyo kumurika mu buryo bw'umusogongero Stade National Amahoro ivuguruye iri Remera mu karere ka Gasabo Iyi gahunda yo gutaha by'agateganyo Stade Amahoro yabaye ejo wundi kuwa gatandatu mu mukino wahuje amakipe abiri y'ubukombe muri Ruhago y'u Rwanda Rayon Sports na APR FC nubwo umukino wagombaga gutangira saa 11 z'umugoroba isaha 8 zuzuye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yari amaze gutera amatako muri iyi nyubako yakira abafana 45,000 mu gihe cyo kwinjira abakunzi b'umupira ndetse n'ibirori muri rusange bari bafite amatsiko n'amashyushyu yo kumenya ngo mbese ayo mahoro mashya arasate Uko abavangavanzi b'umuziki bakoraga iyo bwabaga niko abantu b'ingeri zose bageragezaga kunyeganyega abasore bizunguza inkumi z'ikimero n'uburanga zimurika Mbere yuko APR FC na Lyon Sports zimanuka mu kibuga habanje umukino wahuje amakipe y'amarerero y'abana ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich mu Rwanda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabanje gusuhuza abo bana mbere yuko batangira gukina Lyon Sports na APR FC zigeze mu kibuga urwamo rwari rwose mu bafana ukaba wagira ngo ni umukino wo guhatanira amanota 3 muri championa ifirimbi ya nyuma y'umusifuzi Nsoro Ruzindana yari nzivuga nta kipe ishoboye kureba mu izamu yaba Lyon Sports yaba APR FC umusesenguzi akaba n'umunyamakuru wa siporo Jean-Claude Kanyamahanga uzwi nka Kanyizo afite uko yabonye umukino w'abakeba warangiye baguye miswi y'ubusa ku busa
ntago wavuga ko wagenze neza wenda kugera uje na kwijana kubera ko niba mvuga nayo yumva amakipe yabwiye ko agomba gushyira mu gihe gitoya yakoze imyitozo imyitozo itatu gusa bayoza kugenda bahuza kuko amakipe yari mu biruhuko yitegura shampiyona 2024 2025 ni amakore tuye no makipe ku kigero nka 65% kugira cyangwa 70% abone mu kibuga
Kanyizo avuga ko Stade Amahoro ivuguruye ari igisubizo ku bafana bahora nyotewe ibirori by'umupira w'amaguru
tujye kuri kadi y'abafana abafana ni benshi cyane kuko stade yo mu 2025 kandi yuzuye yose ndetse n'amakuru twari tubona nuko arabajya basubirayo bitewe nuko stade yamaze kuzura bakavuga bati nabo twari iska yuko arabajyamo bakaba bakuzura bakarenga nubwo ngo rero kubyeye n'umukino tubonye umukino navuga wenda batanga icyizere ko shampiyona y'u Rwanda izagenda neza ubwo ndavuga 2024 2025 ndetse n'abafana wenda kuri event zikomeye ino stade zajya yuzura kuko abanyarwanda bakunda umupira ahubwo icyo rero bavuze ngo kurwanya remezo nk'iki ngiki cyabonetse rero ubwo rero icyo tugiye kubona kindi nuko mugiye kandi umupira ku makipe azaba izabiri hejuru n'abafana bazaza kandi tuzabyora
umwihariko w'iyi stade nuko ikibuga bakiniraho giteye mu bwatsi bw'imberabyombi bugizwe n'ubukorano buvanze n'ubw'umwimerere ibyicaro byubatse mu bice bibiri bigerekeranye kandi harasakaye hose ku buryo nta mufana uzongera gukubitwa n'imvura n'izuba Stade National Amahoro ubwa mbere itaha ku mugaragaro hari ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1987 icyo gihe hari ku mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cyitirirwaga Perezida Habyarimana ikipe ya Panthère Noire niyo yegukanye igikombe itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa igitego cya Napoleon Constantin iyi stade yari yarubatswe ku nkunga ya Leta y'Ubushinwa yakiraga abafana 2025 ikompanyi y'abanyaturukiya yitwa Suma niyo imaze kuvugurura iyi stade yigeza ku bushobozi bwo kwakira abantu 2025 umuhuro wo mu mahoro ni igikorwa cy'integuza kuko gahunda nyirizina yo kuganura Stade Amahoro ivuguruye iteganyijwe ku itariki ya 4 kwezi gutaha kwa 7 icyo gihe u Rwanda ruzaba rwizihiza ku nshuro ya 30 umunsi mukuru wo kwibohora Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Remera.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni no ngaha gice kirangirira. Kuri mikono mu buhinga bw'ivyuma Marie Claire Diane ni nahazwe. Turongera mu mwanya uri imbere mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza.